Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Itariki zitanu z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga Mwumva buri munsi saa kumi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Bamwe mu bigeme bagiye mu bihugu by'Abarabu gukora akazi ko mu nzu n'akazi k'isuku bavuga ko babayeho mu magogwa batari bwabone mu buzima bwabo. Bavuga kandi ko kuva bagishika mu bihugu barimwo bafashwe nabi cyane n'abakoresha babo inzego z'umutekano, kandi ko mu gihe boronka karyo ko guhunga ako kazi ubwo buzima n'icyo gihugu boca basubira mu gihugu cy'u Burundi mu maguru masha. Abo bigeme n'abakenyezi bituye Ijwi rya Amerika kugira bitabarize bongere bahanure umwigeme cyangwa umukenyezi uwo ari we wese wo mu Burundi cyangwa mu Rwanda n'abandi yoba ariko yiyumvira gufata inzira ajya mu bihugu by'Abarabu kubivamwo. Basaba bagenzi babo guhindura agatima kuko bavuga ko ubuzima muri ibyo bihugu ari nko kuba mu kuzimu guhinda umuyaga. Ivyo bivugwa n'abigeme batatu baba mu bisagara bitandukanye by'igihugu cya Arabie Saoudite, bakaba ari bo batubire bacu mu kiganiro muri Isangacu uyu munsi. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro kuri iki kibazo c'abigeme abakenyezi baja mu bihugu by'Arabu kurondera y'ubuzima, ariko ukaba ari buzima butoroshe abenshi babumva ariko bakabandanya gufata izo ngingo. Kuri telefone mushaka kutwakura kuri 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1, ndasubiramwo 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nkuko twatwabye mu kanya muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Isanga Mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Bamwe mu bigeme bagiye mu bihugu by'Abarabu gukora akazi ko mu nzu isuku n'ibindi bavuga ko babayeho mu magogwa batari bwabone mu buzima bwabo. Bavuga kandi ko kuva bagishika mu bihugu barimwo bafashwe nabi cyane n'abakoresha babo ndetse n'inzego z'umutekano, kandi ko mu gihe boronka karyo ko guhunga ako kazi ubwo buzima n'icyo gihugu boca basubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi mu maguru masha. Abo bigeme n'abakenyezi bituye Ijwi rya Amerika kugira bitabarize bongere bahanure umwigeme cyangwa umukenyezi uwo ari we wese mu Burundi no mu Rwanda n'ahandi yoba ariko ariyumvira gufata inzira aja mu bihugu by'Abarabu kubivamwo. Basaba bagenzi babo rero guhindura agatima kuko bavuga ko ubuzima muri ibyo bihugu ari nko kuba mu kuzimu guhinda umuyaga. Ivyo bivugwa n'abigeme batatu baba mu bisagara bitandukanye by'igihugu cya Arabie Saoudite, bakaba ari bo batumire bacu mu kiganiro muri Isangacu uyu munsi. Uwa mbere muri bo ni Alice Zainabu akorera mu gace ka Al Bukariya muri Arabie Saoudite, amazeyo umwaka n'amezi abiri. Uretse gukoreshwa ijoro n'umutaga we yahuye n'ibibazo by'umukoresha yafashe Murankunga yashatse kumuca kwa mahera yamurungika mu ngo z'abantu zitandukanye akamukoresha akamuca kwa mafaranga maze agahindukira agakoresha ayo mafaranga yamucako amuhako make muri yo ajanye n'umushahara wiwe Alice yahavuye agarariza ariyamiriza ibyo bintu yamara inyuma yaho imigenderanire n'umukoresha wiwe yaciye imera nabi kurusha kuko atari akimucako amafaranga avuga ko umwuga wabo n'umwuga nk'iyindi ariko ko boshigikirwa n'ubuserukizi bw'u Burundi muri ivyo bihugu Zainabu reka twumve ibimwe mu byo twaganiriye mbere yuko kino kiganiro kiba aducira mu mayange uko ibintu byifashe ahari muri Arabie Saoudite
Nurubeya n'umuriro w'hotera kuri ahubwo ewe abarundi nasanze twiyahura kabisa ego kandi yenda kubarira abarundi turigereza ko turakunda ibintu byo kwigereza ko turanka ibintu abantu batubwira namatwi tugashaka kwibonera hari abiboneye bakibonera ko ndakubariye kandi rero ubu rero ni benshi bari kubarahura n'ibibazo hari umukobwa nawe nyene aheruka gutaha wewe yarahaso yacise ku icumu ni imana ya emwe ni imana ya murokoye bagomba bamukerere neza nani zari kwarishuza amahera yiwe acarirukira mu barabara sebuja aramufata bagwanira ku mujyango sinzi ngene yanyere gato y'ukuboko kusa kwinjira muri ibi vyuma nyene usanga biri ku maetage aha ku maeskari ngomba kumanuka aragobotora ukuboko kuranka kuvayo hasigarana kumwe sinzi ngene yamufashe sebuja mu ino hefo mu magara arafyonda emwe baranigana sebuja inguvu ziramuherana agwa ngahariya na wacu sinzi ngene akweze kwa kuboko acariruka no muri polisi polisi niyo yamusafirishije yashi ujya musinyere wiraidi raidi yabaye nawe yarayashitse n'umunyarumonge yashitse mu rumonge hewe Ni hatari sibintu je baravuga ati mana uko nyene unzigamo nuko unzigamo ivyo mbona nyene binyica umutima n'ivyinshi ariko ntangere yabandi numva bari ko baravuga n'ukuri imana izongura ngai kanahara mu Burundi amahoro ngiranga uwo musa abantu bazoba baje kunyakira bazovuga ati noneho wa mugore yaje yasaze kuko nzoshima imana mu bintu biteye ubwoba cyane ukuguru kwanje guhonye kugataka ku Burundi sinzi ngene zotambira imana aho nzotambira ntiyazosubira kumera ivyasi erega ndakubwire abarundi baraciye umugani ngo wanga kuvuga ukuri bakakukuvugira ngo ugasigarura amaramara sinca mfata ngo nce nsuka mu mabisi kandi nanje ziriko zirasha erega nanje zotinda shikirwe haja kugira inzu y'umubanyi fashwe ni wawe haje utabaye maso nayo biri kirashikirwe naje ndimwe mu ntabarigwa ndumurundi twaje bavuga yuko kandi ni sukubesha hari amahiti menshi yatahukanye mu bihugu bitandukanye muza Tanzania muza Kenya kandi babicisha ku mateleviziyo y'ivyo bihugu urumva twaje uva kumenga n'umugani mugabo nukubera nyere twumva kumenga bariko barababeshera ati bagufasha usambanye niho bategereza kukwica bongo n'ububeshi nizange so zabo gusa urumva n'abantu nyene bamenyereye kwica n'abantu badakunda abantu b'abanyafrika ico ni cambere yego ikindi kintu no kubwira tureke twebwe abakozi aba bantu gusa bari complique jewe yabari ibintu jewe nshobora gukora n'ukuri nta muntu yitwa ngo n'umukozi avuye muri Afrika bo subiye kuronka bo kikorera babuza ko abo bakorera bakajunjibuka bakaza barafata abantu neza kuko n'abanyeshuri b'abanyafrika iyo bari ko barigana n'abarabu ino muri Saudiya n'ukuri bagenda babavugana bavuga ati nibigera batubanira neza kandi ari ku ishuri ga wibaza abantu mutagirira iyo mubano mwiza ku ishuri uzogirira ni umubano mwiza n'umukozi ariko aragukorera umuhemba amahera yawe baragoye niko gusaba meze rero muntu umva naje ndimwo twaje twese bari ko barama mavuga ati mwebwe mugabo nyene kubera nyene tuvuga ati tugiye kurondera ubuzima twarigereje ko turaza bamwe twaje twishimikije imana kandi ratucira inzira hatagira inzira n'ukuri jewe naje muri trip y'abantu 36 no kubwiza ukuri muri abo bantu 36 twazananye twoba twarasigaye turi bane muri kino gihugu no muri abo bane hayu waciye asubira inyuma amaze amezi atatu urumva rero nicyo gituma ndakubwira ati n'ukuri Munu wese uzo kumfa kugira rimu ikino gihugu atarashikigwa nayo mabi. Umenye kwa yishi mikije Yesu muzima. Na uishi mikije na hivyo hivyo taazi. Nukuri nungu fazofu. Kuko ndabu wanamuri kino gihugu sahanu. Jue harige mwana ndawa vigira wagoe tulikumwe ino. Ati mularabane za jen ndiko ndara wamboru menga tulimukuzimu kwa satani. Ni Yesu wenye nazo manu kakuza kuturo kora kuko. Tuwala rosu mudiango uku injelari kwa ugu sohuka. Simuendre kugira tuuroni. Ego. Rero nukuza mudufasha gasabisho bana b'Imana mudusengera kuko ni danje kabisa hari abantu bamerewe nabi cyane n'aba Bangladesh aba nibihugu byinshi birino nagira n'abarundi gusatumerewe nabi n'abantu benshi cyane nuko bamwe bamusanga basababo bakurikirana ubwiza Imana ukanabivuga hakirikare bagukurikirana atari toye gumenga menga turi impene zashowe ku maconiro nizo zitagira ukurikirana kandi kubera ziba zaraguzwe.
Uyu rero tukaba turi kumwe ku murongo ni Zainabu, Alice Zainabu, turaza kuganira nawe mu kanya, ariko reka tubabwire uwundi wa kabiri dufise ku murongo. Ni Naila, mugwa w'ingorore, afise imyaka 33. Yashitse mu karere k'icyo gihugu cya Arabie Saoudite kitwa Hai, yaciye amezi 6. Ati, icyo mufasha gusubira mu Burundi nawe yogenda ariruka kandi agashimira Imana. Ati, ayo mezi yose 6 amaze muri ico gihugu ntazi ngene hanze y'urugo akoreramwo hasa agumizwa mu nzu nk'imbohe agakoreshwa ijoro n'umutaga araruha amagura akavyimba ariko abakoresha biwe ntaco bibabwiye. Turi kumwe ku murongo nawe nyene rero Naila, twabwiye ko dufise 3 umwe muri bo tuko turagerageza ku murongo ariko biriko biratugura gato turaza kubandanya nawe nyene afise ubuhamya bukomeye cyane yipfuza gusangira n'abandi ariko mu gihe tuko turamurondera reka twakire abo babiri turi kumwe ababigeme babiri turi kumwe bakenyezi twakire Zainabu kaze mu kiganiro muri isanga ndagushimiye cyane gufata akantu kanye ko kuganira n'ijwi rya Amerika n'abandi bakumva twakire kandi na Naila mwiriwe neza kaze mu kiganiro muri isanga urakoze cyane.
Jewe ni Sanaila ndi muri Arabie Saoudite anaitwa Hai. Jewe nukuri jewe ndafisi ingorane kandi ndafisi ingorane niniya cyane.
Tugira ko ubandanye tugira bandanya Naila
nagino muri Arabia ukwezi mu kwa kabiri itariki 2020. Yewe no kuri kubashika hino muri Arabi no kuri sindaso kwa ngo
no babwira yuko nayo na
sijui inje yani sijui kitu kuambia
Naila urindira gato Naila mbanze mbwira batwumva ko wewe twatwaganiriye twaranaganiriye nejo urambira yuko ufise ikibazo cy'ikirundi ariko kuvuga igiswahili kurusha ukaba uza kugerageza ko ushoboye kose kugira ngo tuganire mu kirundi ariko Naila aravuga igiswahili kurusha ikirundi ariko araza kugerageza kubasigurira ubuhamya bwiwe mu kirundi. Naila gerageza uvuga ikirundi n'ibyagorana uravuga igiswahili makumbure mugenzi wawe Zainabu araza kugerageza gusobanura ariko gerageza mu kirundi tubwire ubuzima bwawe kuvugishika ngaho ingene bumeze.
Jewe n'ukuri kuvanchika aani muri Arabie Saoudite jewe n'ukuri na magogwa gusa akazi kenshi na kuruhuka basha jewe agashika
washitse ngaho bigenze gute Naila byagenze gute kugira ngo uve mu Burundi tubwire ingene wavuye muhira ingene byagenze waciye hehe urinda ushika muri Arabie Saoudite bigenze gute.
Mimi nilipita na nilipitia Kayanza
Kayanza
nikapitia Rwanda
mu Rwanda
nikapitia Rwanda baada ya kupitia Rwanda naingia mpaka Kenya. Kumaliza Kenya inga mbili.
Ndugize vile muri Kenya.
Mpaka saa yenye, tukaingia huku Arabie Saoudite. Baada ya kuingia huku Arabie Saoudite, ikabidi tukafika cha kwanza kwenye boti ana yani bana unashuka tu ndege cha kwanza kwenye anafanyaga na kunyanganya passport.
Ingira gato Naila. Naila tubye yuko yaciye mu Kayanza cha mu Rwanda cha muri Kenya mara indwi zibiri hanyuma hava arafatishwa indege aja muri Arabia Saudite hamavuze yuko ikintu cambere bashitse bakora ashitse muri ico gihugu bari uko mwaka impapuro zimugenga impapuro z'urugendo bandanya Naila muri make uragerageza bishugushobokeye usubira ugerageza mu Kirundi hama byanze urabandanya mu Giswahili ndazo ndasobanura
Basi kabidi sasa kanianganya pasipoti, tukakuja naye akanambia panda mgari, nikapanda mgari, tukakuja naye mpaka huku kwake. Hai, hiyo pasipoti inaitwa hai. Basi kabidi nikafika. Cha kwanza jamani hakuna sehemu ya kupumzika nini, nikafikia mkazi. Baada ya kufikia mkazi, nikakutana wengine mwanamke hapa mtumishi. Huyo mtumishi alikuwa Mkenya. Akanambia ndugu yangu sasa kwenye unakuja sio kwa kitu kizuri uko namsikia hata mimi sio mimi mwenyewe naona ewana
huyo yari mu Burundi kazi na ile alikuwa dusugirira ko ashitse muri rugo aha ntakorera yahasanza umwigeme ahakorera uyo mwigeme atangura kumusigurira yuko ari ubuzima bukomeye cyane agiye gutangura Naila uwo mwigeme wahasanze yari yava mu kihe gihugu wahasanze muri rugo
Kenya mu Kenya
yari mu Kenya
Basi akanambia yeye wana ndugu yangu sasa kwenye nakuja kwa kazi yani wana kazi ni nyingi alafu manyanyaso yani pesa awalipi vizuri ya hivyo nikavumilia nikasema huyu mtu pako saa ananidanganya basi nikaikala hapo nikamaliza mwezi bwana nikaona kama zile kazi zinaanza kuwa nyingi sana.
Ati rero muri make Naila reka nsubire nsobanurira abatwumva. Naila avuga ati ahashitse aho hantu uwo mwigemo muri Kenya atangura kumusigurira yuko ubuzima agiye gutangura ari bubi kandi yuko no kumuhemba bizogorana. Aho rero hayari amaze ukwezi konyine ariko ntiyabyemera atangura kwiyumvira ko kumbure uyu mukobwa uyu mwigeme ariko aramubesha ariko atangura gukora akazi nyuma y'ukwezi asanga n'akazi kenshi cyane rwose karuhisha. Nara reka dufata akanya tuhindukire no kuri Zainabu nawe nyene muri make atubwire ivyiwe n'ingene yashitse aho muri ico gihugu murimwo. Zainabu wewe uri mu gisagara cha Albukaria tubwire ingene washitseyo kuva mu Burundi.
Ego jewe navuye mu Burundi itariki 14 kwa gatandatu muri 2016. Navuye mu Burundi kuko twari dufite ibiro hajya muri Rohero byararundika abantu ino icyo gihe byari bikenerwa yuko abantu biririra indege ku kibuga cy'indege iwacu hajya mu Burundi na niko twabaye abanyuma bake bahugara. Rero icyo gihe jewe nzatwaraje turabazi twaje muri trip y'abantu 36 ariko muri abo bantu 36 ni bake cyane twasigaye kuri nk'abantu bane muri abo bane undi yari asigaye inyuma amaze nk'amezi atatu nta no guhembwa ntiyahembwa. Rero jewe ahantu nzi ni ukuri nkihashika narabona nyine ko mbayeho neza kandi nari mbayeho neza mu busanzwe ariko rero sikubaho neza ngo ku rukundo bari bamfitiye hari ikintu kinakabanza kuko yari kwaramprofita kubera yari afite umugambi wo kuzongeresha nze ndamucira amanzira. Rero urumva narabaye muri ubwo buzima mu kwezi kwa mbere narahembwe neza ku kwa kabiri nhembwa neza amezi ane ndiko ariko mu mezi akurikira yose mu kwezi kugira gatanu yaciye atangira izarandurika mu zindi nzu zitandukanye naragendera mu mamodoka atandukanye uwaje kunza uyu no mutiki yazije arageze igihe ubwo buzima ndahuhamwo nyene ndaruha hamwe n'ukumenga nota nkomoka
naho nyene waba ugiye gukora isuku naho nyene muri ayo yandi mazu yakurungikamwo akazi kabara kwisuku naho nyene
nakisuku narakora nyine akazi k'isuku amasaha atanu nkaba mbezeje nakora amasaha atanu mugango muri ayo masaha atanu ndakubwira ibikorwa nakora nindi bikorwa nakora nk'iminsi itanu bamberetse mu masaha atanu kuko yakarura ati n'ubundi ndamuhemba mu amahera yanjye impanga yagukoresha uko ashaka basi urumva icyo gihe ndazandikara ngaha ndiyumvira ndavuga ati ndingaha ubu ni ubwenge cyangwa n'ubujuju njyewe na jena nasinye kontra yuko atanzire ngine jewe nzoza gukoramo rero nimba ukariko ndiko ndavuga ukuri eshanke uyo munsi mabuzarambi ndamubwira kwa kati genda gwaye nimunjani kwa muganga icyo gihe nari ngwaye ntangura rero nanje kugaba ndamubwira ati ndagwaye aranyirengagiza hakunze no kwambwira ati ambwira ati imodoka yacu tubaje kuzikora ndamubwira ati ntakije ari no munsi ndaya gukira ariko yeje ntawe zo gukira ndagenda ngaruke nshikanga nyine ngwaye kabisa amaso yagomba kunyica umutwe warameneka hamwe nuko akumenga ngo mbaze uko bindi rusake aranga kuvuza nahisemo gutanga amahera yanjye ndambwira ati genda riha amahera y'iwanjye nimunjyane kwa muganga sishobora gupfa kandi mfite amahera ndetse aya mahera yo bakimariye baranjyana kwa muganga ndariha amafaranga yanjye urumva izigirange ndagashyira mu mutima bukeye arasubira ngo baraje kuzitora ndakubwira nari ko ngaprofita uko kwezi guhere ndonye amahera yanjye y'ukwezi nahavuga ngo nayaciye hagati ntavuga byo ukwezi ndagukora ariko gukurikirana ko nzakora ndagenda uko kwezi guheze guheze nk'ino munsi ataranampemba bukeye ambwira ngo baraje kuntora ndamubwira ati ubiriza genda zoaye ntiyigeze mumvuza rero sinuko amagiko ndaje kubakorera mu gihe mubona ko mfite inyungu hama ntimumvuze iyo nyungu ntakizo bimaze nkana gushaka ngo ngiye bagitwari kwa muganga ngo ngiye bamaze kubona nyenge imodoka ndambwira ati no musura ngiye kwa modoka inyonga ariko iyo uri kurandikisha mu ngenda kugucira amahera ntiwari uharura kwa modoka inyonga kubera ko ubwira rimwe rimwe abana baba bakanjaniyo ngiye kugucira amahera ndambwira ati ari no musi ngiye ndahegeje kuva ino musi sinjye kusubira kuva nganza ndambwira ati ngiriza rero ndakubwira ibyo ndakora kose sinabikora n'ibyinshi ariko ndabikora kugira ndakore uko nanjye ndi umwana muto wafashe nk'umubyeyi rero sinari nzi kuri kuramprofita ndagutangira ingufu zanjye jewe ngware ntimvuze kandi mu gihe ndiko ndakwinjiriza amahera rero iyo nyungu jewe ndayibuze ndajya nsenga n'ikazi ngo nibikunda ngo utagiye ngo urumva ngo nibikunda ngo ukigenda gukora mu ngizi ndamubwira ati ngira rero ndakubarize jewe nanjye nasinye kontra mu Burundi nanjye urupapuro ndashobora kubwira umuntu akarufotora kari undungikira ndarikorera ko rarukeneye jewe nanjye nasinye kontra ko ngiye gukora akazi mu nzira akazi nimwe nzorenza iziko ndajya gukora rero izo zindi nyumba naragiyemo nararenze amategeko bityo gipapuro nabyo nsinye nararenze amategeko nashaka kukwereka ko ndi umwana sinza kubyarira ejo uvuge ngo agakubwira ariko ndabonye ko nubwo nakoreye atashimye ufite rero ntahindi nziza nsubira kuva irango ndiko ndajyamo no gutembera jyewe nawe ntahamwe kuza nsubira kujyana ko kujyanye nivuga siko ngurundi burajyanye n'umukozi wanyu ngo aricara ngo akine n'abana ngo azikoja aho ufite gukora
ushe gukora
aho ngiye gutembera mujyanye ushika ukora ukuri kurange kujyanye ukora ngaha niko muri kino gihugu bimeze
byoroshe
mbajyanze
reka twongere duha akanya nayo nawe nyine atubwire kimwe mu bya mubimubabaza cyane abayemo muri iki gihe yatubyingene yashitseyo hamba turongera duha akanya abanyonyi biradijwe ijya Amerika nabo nyine bababaza ibibazo n'ivyumviro Naila aho uri muri iyo muri amezi atandatu ushitsemo nyuma yaho uyo mu Kenya kubye yuko ubuzima bugiye gukomera ubayeho gute ikibazo cyawe ahanini gihagaze hehe muri iminsi
rero n'ukuri jewe mbayeho nabi mbayeho nabi sayo kuvuga mbayeho nabi amahera y'iwanjye kuyaronka basha byoroshe
ubuhembwa ngahe mu bisanzwe mu bisanzwe baguhemba ngahe mu bisanzwe bo guhembya ngahe iyo baguhemba neza
ngo ibihumbi amajana abiri mu bisanzwe bamenda $280
ku kwezi
$280 ku kwezi ubu gune gihe ndarishiza amezi abiri muri ayo mezi abiri na natanu gusa n'ubu na natanu ndaronka ndabishyuza bakambwira ngo ni murindire rindira rindira ndaronka sinzi ibiki n'ibiki yayivo yashira kwagiri mimi fasi kwenye nakimisikia ni fasi yani wana ni watu wengi maajabu wanaume ni wengi wanawake wengi sasa naona kama vile nikigumuka wanaweza hata kunifanyia mubaya unasikia unasikia hata uoga kukufanya nini kuomba hata pesa yangu unanisikia
Naila vuga ati aha ntaba mu bisanzwe bari gutegeza kumuriha amadorari $280 ku kwezi bisigura ko ashobora kuba arenga $500,000 by'amarundi ho gato atari ko abana n'abantu benshi cyane abagabo benshi abagore benshi ati abaraheraniwe amezi abiri ati kwiyumvira kuyasaba biramutera ubwoba ko bashobora kumugirira nabi aho hantu ari kandi n'akazi kenshi cyane Naira na Zainabu ndabashimiye cyane gose mugume ku murongo turaza kugibandanya tugerageza kurondera Alice nawe nyene twifuje kuvugana nawe yari yatwemereye kandi nawe nyene afite ubuhamya afite temoignage ikomeye cyane ni turamuronka ku murongo ariko reka duha kanya n'abanywanyi biradijwe rya America barindiriye ku murongo n'igishika cinshi kubabaza no kubaha ibyiyumviro kuri iki kibazo murimwo cyo kuba muri Arabie Saoudite mu buzima butoroshe duhere ku murongo kuitwa Bernard uratwumva
Nabonga cyane mwiriwe
neza uduhamagaye uri hehe
ndamugereza ndihana irirongo Marawi
ikibazo cyane
cyane ndamugereza batumireza ndamugereza inabona Raira
barakumva
se imani zimwe cyane ko batabishye kuko abandi bo bagiye hari abakora n'amafigo bakaba hanyuma bawica
turakumva
ikindi kintu nacyo nashaka kubwira abantu abajene bo mu Burundi bakwiye kumenya yuko hanze naho kuva mengo hanze ngo ni heza mugabo hanze haba ari hanze kuko ubwiye hanze ugenda yitwaza ati ngo hari ibintu byiza ngo bisenda by'iwanyu ariko wagerayo usanga aho giwanyiriho warubayeho neza cyane gusumba aho hanze kuko usanga bamwe amafaranga barayasize abandi usanga bayabuze kuki inzu nazo ngo muri Afurika ngo ntihabaho hubatse neza ejo basuraga muri Afurika ukajya n'ibihugu by'abazungu urizo nzu bazirubatse urizo zirazica ko kubara barugenda nta n'umunsi n'imwe bigera bigirana kurusho umuntu nuko nyine azaraba ingene yoguma muhira nyene hanyuma akaronderera muhira burya ibintu byinshi burya umuntu akenera bisiga ahantu avuga kuko niho bufite byinshi kuyerera nta kamaro bimaze kesha nta kamaro n'abandi bana nyine bashobora kuba banyumva nazo bindi gutembera azotembera ntabwo bati nyine buri inyuma y'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ndashobora kugaruka muhira natangira ubuzima cyo kimwe n'abandi banyagihugu ahubwo ni kujya mu Burayi Afurika ni twa tumwe turayanka muri make byinshi mbona abanyafurika benshi bamaze kujya muri Afurika bava kwemera yuko baba abanyafurika nicyo mbona dukunda Afurika y'iwacu kuko nta wundi mahoro bakuyobora kiretse twebwe
murakoze cyane Bernard tubandanye ku murongo twa Kire Jean uratwumva
ndabumva cyane amahoro
amahoro neza uduhamagaye uri
hehe imbere bakagana cyane
urakoze cyane
muyamire mu biganza byayo
amen
eko amakuru abo batume barashaka mu banda mu perize nongera mbaza iyo Arabie Saoudite n'abategetsi bahari mbe ino mu Burundi mwo tubariza na ambasade yabi hari mu Burundi nosaba ko abo bashiki bacu bagore wabo muri Arabie Saoudite kosaba umuyobozi wacu kizigenza bimushikire abatume ko baze erega gito gitabye iwabo kandi mu Burundi nta tangazo riraca kuri radiyo ngo twishwe n'inzara nibaze ubukene burarindwa ufise amaboko akomeye utavutse uri kimuka ngaho iyo Arabie Saoudite ngira ngo irategekwa n'Imana irafise n'abategetsi bayitwara nta kuntu ufata abantu nk'abanyamaswa n'abari abantu nizera gira siti ipfa
murakoze cyane rwose Jean
muroranirwe mu buzima ujejwe murakoze
murakoze cyane reka duha akaryo abatumire bacu bagira icyo bavuze ku byo Jean na Bernard bavuze Zainabu duhereye kuri wewe Bernard icyo ashikirije na Jean icyo ashikirije duga ku ijambo ugire icyo ushikirije ndabwiye ku murongo yuko Zainabu telefone we yacitse nongere ndabibutse ko batari mu buzima bworoshe ku buryo ko aho bari bishobora kuba binabagoye kugira ngo biherere baje ahantu bavuge ku telefone hari igihe biba bigoye cyane rwose mvugana nabo ejo na hirya y'ejo barambwira yuko abakoresha babo babangamira cyane iyo babonye bavuye kuri telefone cyangwa ugasanga akazi ni kenshi cyane rwose birabagora no kuronka ako kanya ariko bambwiye yuko uno munsi baza kubwira ko bashoboye kose kugira ngo tuganire batubwire ikibazo aho gihagaze neza na neza Naila we aracari ku murongo Naila wewe tuhereye kuri icyo kibazo cya Jean abaserukira igihugu cy'u Burundi muri icyo gihugu wobubazi aho baherereye nimero zabo uba warabituye
yewe nukuri inimero z'iwabo na zonzi kandi
nahonzi ahantu baba nahonzi kabisa nahonzi hiyo ndo unaona mimi kawaida ningekuwa niko na namba zao mimi ningewapigia simu nikawaambia kabisa huku tunateseka sana huku tunateseka tunaishi vibaya sana tunaishi maisha mabaya unasikia hiyo menya ijamunyuma hiyo menya nukuri ijamunyuma Jeo nukuri ichoma ngasiri wachi nukuri nogenda nini nukatambi nootamba kabisa
Naila vati numero yoronde lako abasiru kila gihugu choburonde mulicho gihugu ntazafise ntazazi kuri wewe nuko ashaka gusubira mu gihugu cyawo mu gihugu ciwe mu maguru masha nabyo ko Zainabu yagarutse ku murongo Zainabu sinzi ko ari telefone yawe ariko nari numvise amajwi menshi nyuma bigushobokeye wo hindukira gato kaja handi hatari induru ariko tukihereye kuri ico kibazo nyene Jean sinzi ko wari uri ku murongo yabagiye ikibazo cerekeye abategetsi muri ico gihugu murimo ambassade mwa mwarayituye harabagenzi banyu bo barayituye babishiye bate mu icyumviro cyo gushikira abategetsi muri ico gihugu mu cyumvira kwiki
Niko murakoze cyane jana mwumvise abagize kugerekeye ambassade y'Uburundi n'ukuri jewe ndafite nimero zirenga zitandatu z'abategetsi z'ambassade yo mu Burundi ariko ndafite za sekretari ndafite z'umushoferi ndafite za ambasaderi zike ndafite n'izo ambasaderi wo muri kigali ari bwo bwiza ni kugisha kandi kimwe kuko ari ko ambasaderi wa leta bakurikira niyo yaciye amizo nimero za ambasaderi amizo yaciye kandi agomba ati nimero za ambasaderi wanyu umuvugishe arambwira ati izi nazo ni za sekretari nyine ndamaze kubavugisha amawodi arenga atandatu atandatu ndanabandikira ariko ntibagire n'umuntu n'umwe anyishura ku kibazo yarareze kandi icyo gihe ndabandikira nari mu kibazo gikomeye narumva n'ubwo bashobora kukorerwa nari kuko uyu mama atari kumenya nyine nabi cyane niyumvira ati ase n'umuhungu w'umusirikare ati mbe namwe bofata kanyi kigazi bo wapfuye atabona umuntu amenye n'icyabaye no muhiri wacu sinabibabwira kuko nabona ko mbengani kubabwira
Zainabu tugusabe ugume uhagaze ahantu canke wicara ahantu kuko telefone igira ikiracika gato nitukumva ariko uravuze uti waragerageje kubarondera ntibakwitaba ntibakwishura harabandi kumbure bagenzawe mwa muvugana kuri telefone baba bakubye ko baba barabashikiriye bo baba bishyuye iki muri make
Nafise umukobwa w'umugenzi amaze amezi atatu ari kuri ofisi yaravuye mu nzu yahora akora boti we baracwanye baranagwana ariruka kuri polisi polisi iramutabara polisi boti waje kumutura muri polisi avuga ko agiye kumusafirisha polisi iravuga ati ntibikunda mutegereza kujya kuri ofisi bamujyanye kuri ofisi doti we yarasize zirombe nta wisikaje kuko yashyiraho imiryango mbwa n'amahera yari yamaze kumuhimba yarayamwanse nayo yaramuhoranye arayangiranye urumva rero kugera kuri ino sambu y'umukobwa asa n'ufungiwe hejuru nta kigukurikirana aba ambasaderi yose yarabaterekumwe baguma bambwira ngo ari kuri we urashobora kubwira umuntu kandi uri muri icyo gihugu kandi waje guserukira abantu ngo ari kuri niwe utava hariya muri kaga akagufunga nk'uko aho ko bari kumutabara cyangwa ibyo bari bike twarayobe wigerarije kugera ino sambu y'umukobwa yirirwa mu mashyira yaravuze ngo yo fata cyangwa reka umutwara ahitemo kuzadufata ku telefone tumufungira turabe ko imana yose inzira ataha
twibutse abanywanyi biradijwe rya Amerika ko telefone ishobora kugorana gato amanimero iyo muri Arabie Saoudite asa nayo karatugura gato ariko twizere ko abatumire bacu baza kuguma ku murongo nyiradijwe rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Itangishaka aho turiko turaganira n'abakenyezi yabigeme babiri umwe no umukenyezi undi no mwigeme aho bari kora twiganira ibibazo bikomeye cyane babayemo mu gihugu cy'u Arabi Saudite umwe amazi y'umwaka n'amezi abiri uwundi amazi y'amezi atandatu babayeho mu buzima butoroshye na gato reka tubandanye ku murongo duha kanya n'abanywanyi biradishwe rya Amerika nabo nyine bashikiriza ibibazo n'ivyumviro tubandanye twakire Innocent Innocent uduhamagaye uri hehe mwiriwe neza
ndi mu Rwanda Kigali ngewe nashakaga kubaza ku kibazo cy'abantu wenda baba barabajyanye bababwira ko bagiye kubaha akazi nubwo wenda mu nyuma iyo bageze bagahura n'ibibazo ubwo bo bigenda gute ikindi nabazaga nabazani ese abantu babafata gutyo banga kubahemba bakabakoresha imirimo ingana gutyo ubwo barabagaburira bimeze gute ikindi nongera kubaza ndabaza ntese ko baba bamaze kubigenza gutyo banga kubahemba baba bumva ko nyuma yaho batazataha baba bumva ko nyuma bizagenda gute baba bumva ko bazaguma mu icyo gihugu n'ubundi bakagumya bakabakoroneza kandi n'ubundi baragiye kurondera amafaranga ntibayabone
murakoze cyane Inosa reka tubandanye twakire n'uwitwa Vianney uratwumva murantunga si Valentin Vianney ni Valentin Valentin Vionez
Nivonez ego je nande ikibazo nshaka kubaza haracyo nkiri ngo cy'umwaka izo zo kuvuga ko hari abakobwa n'abigeme badandaza mu bihugu bya Arabia Saudite cyane cyane nko ku makuru nagiye numva hari abavuga yuko hari kumure dufate nko mu Burundi baravuga ko ari ubutegetsi buba burishyiramo uruhara kugira ngo abakobwa bajyanwe hanze nari nkeneye ko abo bakobwa bo nyine botwigirira niba ubutegetsi bubigiramo uruhara kugira ngo bajyanwe mu ibyo bihugu nibwo ubutegetsi bubishyiramo uruhara icyo bukora iki kuri abo bakiki bacu bari gucugwa bufuni na buhoro kugira ngo bagaruke mu gihugu cy'amavukiro
murakoze cyane Valentin katugaruke kubatumire
murakoze cyane
tugaruke kubatumire bacu duhere kuri Naira ibibazo bya Innocent bya ibibazo bitatu kandi bihambaye yavuze ati ababajanye hiyo iyo muhuye n'ibibazo birashoboka ko musura mukavugana nabo kumbure ukabafasha gusubira inyuma ayongera nabaza ati mwoba mufungura neza aho muri icya gatatu abaza ati mubona muzotaha bizogenda gute ko nubundi musanzwe mutari kumurahembwa nihe nikihe kintu mubona gikenewe kugira ngo mutahe muri aka kanya
Naila ya
ikibazo cerekeye ababajanye
aba unaona kawaida kuwa tu yenyewe wanatetemeka tunawaambia ndio sikisha waambia wanatambia sema ngo wote ndirebeshe kazi hakuna shida ngo vitaisha ngo na kizazo bizohera ni mukore ibiki ni ibiki mu Burundi ari ubukene sinzi amajambo menshi bakatudosha dosha nyene ni kuri kwebana kufungura ndafungura kabisa ndafungura neza ugabo rero inembo ibampenda neza kandi akazi kenshi cyane ndio nokuri je nifuza gutaha n'ubu nyene bavuga ngo teke rugende ni kuri nogenda niruka
ubibasa
mu maguru masha kabisa
ubibasa byega Naila ubahutse ukabasaba ubahutse ugasaba abakoresha bawe ati je ndifuza gutaha mbona akazi kananiye wibaza ko bo cyaba kubwira gute byogenda gute
ino nibikunda ukabambira ngo akazi kananiye nibikunda kabisa nibikunda
bavuga bate
papo sasa unawanzi ako kaka ukiwaambia hivyo barashobora kukuicha cyane bakagukubita gushika nasha singeza kuvuga uko juu uko ukisema hivyo kama ukeneye gutaha ni kuri ebana yani wanakufanyaga kitu kenyewe za kufaga unasahau matako mazima uko unasikia cyane bakakuicha gutyo
harabandi wabuzi baba baraciye muri ibyo bibazo harabandi baba baraciye muri ibyo bibazo basavye gutaha bakagirirwa nabi byagenze gute
ngo uwambere umugenzi ngo alikuwa ariko na kazi nyingi sana uyo mugenzi yitwa Nice alikuwa ariko na kazi nyingi sana ikabidi sasa alikuaga akasema bwana mimi kazi ni nyingi sana mimi naamua kuja kwetu na kama ngo uja hehe kunyuma bakamukubita niko baramukubise gushika n'ubu yaravunitse kuboko eh gushika n'ubu no kuri ikimuga cy'ukuboko urumva bas ikabidi bakamwambia aseme ajiripeti ke akasema sawa akatoa franga 1,100 araba ino nyene ino nyene ibihumbi bijana ino eh akabaha bakamuka katibi inyuze itike ama bakamubwira igende ngo uri bintu indege ikabidi sasa akaenda alipoenda kenyo alimfanyizia barafashe imuzu zote imuzu ziwe zote bakamwaka amahera yarafise yose bakamwaka amahera ibintu byose telefoni zose bakamwaka nifuri yasubiye mu Burundi kenyene na natanu na natanu nikundi yagiye afise urumva baramukoreye iyo bintu sizi bintu babwiye ni kuci kandi natwe twarababaye bana twarababaye yaratwebanaye n'ibihumizaga sana buri kintu zagasana kiri hino kwa miyaga kuko nakikiye gushika n'ubu yashyize mu Burundi akivuza ngo pesa enye amejisidisha pesa enye aliazima tena
yarakopesheje amafaranga yakopesheje nde
mwazima siya baba kili mwazima franga ukuna nchemba kasa hini akaenda kwa muganga na kukumu kera
urakoze cyane Naila nibaza ko hari akaruru gato nyuma muri telefone yawe ariko reka duha akaryo na Zainabu nawe nyine agiye cyishye ku bibazo bya Inoso na Valentin Zainabu ku bibazo cy'ikibazo cerekeye ababajanye wowe weho uravugana nabo bakugira bate mu bijanye no kugufasha gusubira inyuma yabajije Inoso ati murafungura ahuri mubona bizogenda gute wewe kumaze uyu mwaka ni n'amezi abiri wifuza gutaha buno nyene amukoresha wawe yobivuga kwiki
eko urumva kubijanye no gufungura ndafungura neza no kuri kandi je na muvuga ati namahirwe nagize kuko gufungura je fungura uko nshatse bishobotse no kubijana muri supermarket yarangara nka uko nshaka ari nk'ibiharage.
Alo Zainabu. Alo.
Benshi kandi abo ni bake tuba tuzi benshi cyane nibo bamerewe nabi hari uwo ushobora kukubwira muri ko bavuga na bigira ikibazo kiwe babyumva bakaca bamanika telefone ntuzi tuye kumenya n'irengero ryiwe ariho atari wumva kuguma tubaza Imana yonyine niko benshi babayeho hariho benshi bababaye bashaka gutaha ariko batane gute n'ahantu jye n'umugira mutwaraho ku muryango wo kwinjira ariko gusohoka ntibishoboka
ku kibazo cya Valentin
mabwira ati imbiriza rero jyewe rero ngomba gutaha ngo iriho ngo shyira amahera yose ngaha ngo nakurihe yaciye anyereka ukuboko ati shyira amahera yose ngaha jye narishe icyo utaha nanjye ati none nije nasa akazi ko ariwe uri kurangira ngo ntamukozi ushaka ngo ntakazi ufite ngaha wowe nzanye ufite akazi ko kunkoresha mu zindi urumva rero nejo yarafashe urugendo yagiye ambwiye yuko ntegereza kujya gukora mu yindi nzu mbamubwira ati umviriza mubyeyi ntuzi ugaruke ngaha muri kino cyumba uzakumena umutwe uzi ugaruke ngaha umbwira ati tekereza iyo ifite ryabonetse ntaha gufa ntasi bagahamba njyewe naramaze kumbwira ati jesi uri nk'inyanduba gusa rero ubu ikizobaza uyu munsi nimba ari ugufa nta ngorane nimba ari ugukira Imana irabibona cyose.
Ayo mahera avuga ngo yagutangiye amahera ngahe ayipfuza ko uwo musubiza mbere y'uko utaha
arashobora kukubwiza ikiriya amahera yagutangiye wowe ambwira ngo yatanze 15,000,000 z'amariyari ariko ayo mahera ntashika ni nk'uko iyo hashyizwe nk'umuntu ugasanga ararwaye baranze kumurihira itike agahita bo akavuga ati jyewe nshaka kwirihira itike ntibamubwize ukuri akuri hari uwo baheruka kubwira ngo itike ngo baririhe 400,000 z'amariyari ngo nazane 200 ngo nawe nkamwongereze 200 aho rero ni kubera urupapuro rwavuye kwa dokiteri rero wabwira ati uyu muntu ategereza gutahanwa i Burundi agende kuvura iwabo kubera ngaha dutegereza kumucukuzwa yararwaye
ina bujana wa mushanye mugira ngo nagume ngaho ngwase ngo baze mukahana mayi yarakomeye ngira tahe namugiye ati ukabona naho ukaruva kayira na gato ice wiruka mu barabara politiki gufashije ukize niko nyene byageze bacyo bamutangukana n'umunyakayanza nani sinzi aho se twavugana sindamuzi narambona sindamubona ngaho twavugana ku nyene ku telefone kuko twese twaje no kwarahura mbamu yataye abantu bagoye ubishye
tukarutse ku kibazo cya Valentine nabo ariko ikibazo gihambaye cya Valentine cyerekeye ubutegetsi mu minsi yahera bavuga yuko bwari bufisemo uruhara mu bigeme bagenda muri ibyo bihugu wewe icyo ukizi hari icyo ubivuga ko
ubutegetsi bwari bufisemo uruhara ngo bwaragira gute
ngo bwarabarunga bwarafasha mu kubarungika muri ibyo bihugu by'abarabu ko bwo bwaragizemo uruhara mu kurungika abigeme hanze gukora mu mazu hari cyo
bubije yewe bitanze yewe ndikonda biraba bakirungika ikindi ndabona ko bakirungika ku kazi nta kandi kazi
bande babarungika abo bantu
sa
bande ubivuze ati baturungitse uvuga ati ni bande
aha urumva hariho kampuni hajya muri Rohero yaho biturungika kandi byari bibitse n'amategeko byari bizi na leta kuko n'igihe batangura kuza barabivuga cyane hariho abategetsi baza kuhagendera babaza icyo bintu ko ari byo nuko atari byo kugira babihagarike nuko byakomeye abantu barabivuze cyane baravuga ko ino abantu bafashwe nabi biratinda birahagarika ariko bitaratangura guhagarika kwa mukuri ibi bintu byari bizi na leta ego kuko twaje kumurango twaje kumugaragara je sinaciye mu nzira z'amagendo n'uririnde ku kibuga cy'indege iwacu hajya mu Burundi nari twe twabaye ba nyuma mu tripu yo kuririnda indege hajya mu kibuga cy'u Burundi
reka tubaze Naila kuri icyo kibazo nyine gihambaye Naila wewe kuri icyo kibazo nyine cyerekeye ibyavugwa yuko ubutegetsi bwari bufise uruhara mu kurungika bigeme hanze y'igihugu gukora ngo ububizi hari cyo ububizi ko
oya ni kuri byo onye wati na byonzi kabisa na byonzi kwe batisi yede bana
reka tubandanye ku murongo duha kajyo n'abandi Masudi turi kumwe ku murongo uduhamagaye uri hehe
je ndi mu ntara ya Cibitoke mugabo je cyo ntatahura kubera yuko igihugu cya Arabi Saudite n'igihugu gikurikiza amategeko ya Isilamu ya Korani ariyo Sharia iyo bariko aravuga kuva mbere ko bashurashuza abantu nanjye nkabanzi yuko ibintu byo gushurashuza mu bihugu by'Abarabu ikigo icyo kintu kugira ngo kikorwe mugabo jewe cyo ni nabyo ntatahura jewe aha mu Cibitoke hariho umuntu w'umudamu yaje muri Arabi Saudite tubana hafi nko ku metero ijana ariko uyo muntu yaheruka kuzina afise umugabo n'abantu yaragiye yaragarutse none ubu yarasubiyeyo bwaje numva rero nk'ibyo ngira ngo bose abo barabu bo batari babicane bose kuko je nabo ni umubanyi yaraje kandi afise umugabo n'abana abarasubira kandi muri Arabi Saudite none byo uvuga yuko ikibazo cyane none abo barabu bose bihari icyo nicyo kibazo nanikize
none we mugenzi wawe utarava ku murongo uwo mugenzi wawe yoba yagiye nawe nyene mu buryo bwo gukora akazi ko mu nzu nk'uko abo turi kumwe bari kubarabivuga
yego ni umudamu vemaje asanzwe genda ziri umugabo we nje tubara n'umuntu w'umushoferi
yagiye gukora muri uwo mwuga
nyine yagiye gukora nk'ibyo hano kuko mu minsi yahera nta mezi ashikane adaherutse yaraje ngo narasubirayo none umuntu yoba amerewe nabi akongera akada nka agasubirayo kandi ibyo bintu ngira ngo si bose
urakoze cyane Masudi reka twakire na uwitwa Alice uratwumva
yego ndabumva
amahoro neza
amahoro
ikibazo cyangwa icyumviro
yego ngomba gutanga icyumviro cy'iwanyu nakurikiranye iki kiganiro uko kimaze kugenda kandi si rya mbere kimaze guca ngaha kuri radio ijwi rya Amerika rero nguma numva yuko abo bantu baza barajanwa muri ibyo bihugu by'Abarabu ko bagenda babajana kubagira ibikoresho bakabagira nk'ibikoko cyangwa nk'ibyuma ntibafatwe nk'abantu ariko uko biri kose ndibaza yuko mu kugenda batagenda baraguruka barafise impapuro z'inzira bagenda batwaye nagomba jeho hanini ku nko gushimikira mu baje abantu bajejwe gutanga impapuro z'inzira muri PAF ko bohabera amaso bakaraba neza abo bantu baza baraka izo mpapuro z'inzira abaribo bakaraba kandi naho bagiye kuko bimaze kugaragara ko abantu baje muri ibyo bihugu by'abarabu yuko bagiye kumererwa nabi bakaba bakagaruka bamwe barabaye ibimuga abandi barataye akaranga ka bameze nabi gushika naho biyumvira kugaruka mu gihugu cyabo bikanka kuko bidakunda nuko basokoroka no mu mazu barimo rero aba bo muri PAF bo dufasha cyane gose kugira ngo bafashe mu gukingira agateka kazira muntu na cyane cyane agateka k'umukenyezi n'umwigeme hanyuma nagomba gutera akamu kandi abigeme canke abakenyezi bajanwa muri ivyo bikogwa ko ahanini ndumva kumenga bitumwa n'ubukene canke ubushomeri bamwe n'abari ababamazemo igihe bwo kwihangana bakaronderera ubuzi aho buronderegwa kuko bimaze kugaragara ko ubuzi be n'ubwo nubwo bagenda babwiwe ibyo bagiye gukora bashitseho ntibabikore bwo kwihangana hanyuma Imana ikabafasha hanyuma abarongozi b'igihugu cacu nabo bakahabera amaso bakagaba cyane gose ama bakaraba ico abantu bari muri kino gihugu na cyane cyane bashomereye nk'ico bokora nko kurosa imitaha abantu bicaye mu hira bashomereye kugira ngo boye kujya barajanwa muri ibyo bihugu bajya kugirwa abaja iyo ntirano nagomba gutanga
turagushimiye cyane Alice. Hino ni radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko uno munsi ikiganiro twashimitse cyane cyane ku kumenya ubuzima uko bumeze muri ibyo bihugu bya Arabu. Dufise abari mu gihugu cya Arabie Saoudite mu kindi kiganiro kandi n'ubutegetsi n'abajejwe umutekano bajejwe imbibe mu Burundi barakunze kukivuga ko iki kibazo cyane kandi yuko bariko barafata ingingo zo kugira ngo bahagarike urudandazwa rutemewe n'amategeko rwa kiremwa muntu nabo nyine mu misiri imbere tuzogerageza kubahamagana nabo nyine batubwire aho icyo gikorwa kigeze uko cyifashe muri iki gihe ariko no munsi reka tubandanye tuganira n'ababigeme bifuje cyane cyane hanini gutanga impanuro kubifuza ariko bariyumvira kuja muri ivyo bihugu babasigurire bababwire uko babayeho uko ubuzima bugoye muri ivyo bihugu nkuko benshi bagiye barabivuga. Tugaruke ku murongo tuganira na Zainabu na Naira. Naira, ku kibazo cya Masudi cerekeye ugushirashuzwa kuvugwa muri icyo gihugu naho umaze amezi atandatu yonyine kandi ukaba utigera usohoka muri iyo nzu urimwo, hari ibibazo byo gushurashuzwa urumva kuri bagenza aho canke muri icyo gihugu kubakoresha? Muri make yavuze ko amategeko ya Sharia ya Kiislamu abibuza cyane kandi abihana, wewe kuri icyo ubivuga kwiye?
Akoredi ata niye peke nimeshangaa sana, niye peke ni uko Burundi nilikwaga nikipitia huku ni wacha Mungu kuanzia, lakini sasa huku nukui ushurashuzi nikuti mana urahari nukuri urahari kandi baragenda imaka kuiji maka kuma kifanaenda maka kuiji maka mzao uzinifu uko kabisa uzinifu uko unakutana bosi akamufa kumukodi kuinguzi kuinguzi ukaanga akakubira ndakuicha kuna sikia vila hali kandi mwa genzi hiyo watu venshi vila hali nungu warafunze nungu warafunze ni venshi chani nungu basa ni venshi nungu ndakubiye bari ni polisi kuna sikia mbaka hizi nakuambia wako polisi mpaka hizi wanafungwa polisi yani waliamuaga kufanya nini kukimbilia kupolisi waliamuaga kukimbilia kupolisi kukimbilia kupolisi vila hali kandi venshi venshi
na ila yaliyatanguye Naira yaritangiye uvuga mu giswari yuko agishika muri ico gihugu yatangaye cyane gusa kuko yavuga ko yarazi ko ari igihugu cubaha Imana yuko ari abantu bakunda Imana yuko kandi baja ni maka urugendo rutagatifu muri ico gihugu nyene ariko ko yasanze ubusambanyi buriho cyane kandi n'abakoresha barasambanisha abakozi babo bo mu nzu kandi yuko bafungwa cyane bahanwa cyane n'ubunye akavuga ko hariho abari mu minyororo bazira ico gihano ico cahanyene. Zainabu nari nabwiye ko telefone yari yacitse ariko nize ko ibibazo byumvise. Masudi yaravuze ati hariho umugenzi afise we yagiye aragaruka atabona ubuzima bwe bumeze neza kandi arubatse mu Burundi arakora muri uwo mwuga nyene murimwo ati bigenda gute ko mwebwe muvuga ko ubwo buzima bumeze uko kandi we uwo babana ku mametero ma Kenya we yageragaruka kandi akabona ubuzima bwe bumeze neza uko gushurashuzwa kuvugwa nibyo icyo gihugu kirakurikiza amategeko ya Kiislamu nkuko yavuze akomeye cyane. Hello Zainabu.
Oui.
Uratwumva?
Ego murakoze. Ego ndakumva nuko nabumva neka mugabo ndabumva. Kama kuri cyo yabagize kubyerekeye kugenda no kugaruka. Hariho menshi mu mitwe yabo maze gushyiramo ko bamutegereza kuza ngaha muri kindi gihugu kuronderera hamahera. Barataha kandi bakagaruka. Hari urubata ashitse ngaha amezi abiri kuva ngo yasubiye mu Burundi kumva kandi yagarutse. Ni benshi bama bagira ibyo bintu. Ni benshi cyane cyane gute. Nabo bafungiwe muri Kenya hari abari baratashe kandi bari bagarutse. Kandi si kuvuga ngo baba batashe ngo batavukanye mahera cyangwa ngo batashe ngo batashe kubera ngo bahejeje kontra bari barasinyoye biba byarabananiye bakaba transfera bakabasubiza mu Burundi ariko bagasubira kandi bakagaruka. Guhinga iri gwinje. Numva rero ibyo sivuga ko cyane. Hama kubyerekeye kuvuga ngo gusambanywa. Gusambanywa ubwo waba uri ngaha muri kino gihugu si ubwo bwo kuvuga ngo barabatwara ahantu ngo kubagurisha ngo bakagutwara ku ibarabara si oya. Urumva ubwo gusambanywa burinze buba buba bubaye mu nzu uri kurakoramo bubera muri iyo nzu nyine uri kurakoreramo. Kandi rero kucerekeye ubusambanyi nabo bavuge kandi nkebura n'abakozi bene wacu bari muri kino gihugu. Iyo wubahusi ugakorerwa amabi nk'ayo ni ukuri amaboko ya polisi ukabivuga kuri polisi ko umukoresha wawe yagusambanije arahanwa.
Alo Zainabu, telefone yabandanyije igorana gatoya. Zainabu ariko turaza kumugarura avuga akajambo kanyu. Reka twakire umunywanyi wa nyuma kumbure ya kanyeri katukundira. Twakire Jean Pierre uratwumva? Majambo make Jean Pierre, turi kumwe?
Ego. Amujewe cyumvira nagomba guterera. Ko mfatiye ku majambo negeze kumviriza umukuru w'igihugu yakwa Peter Nkurunziza yashikirije ku iradiyo avuga ko bashobora kudoza bararungika abarundi hanze mu bihugu bitandukanye kugira ngo baronderayo ubuzi. Hanyuma gushika uno munsi urazwi igihugu cy'u Burundi kiri mu bukene budasanzwe abantu barakenye. Nubwo umuntu amaze kumva ko agiye iyo hanze yoronka amaheranga nuko kumva ko amahera atari make ku kwezi kandi baza ko n'abarundi bize basa ubuzi butandukanye ni bake baronka amahera ku kwezi. Yari amaze kumva ko yoronka amahera nk'ayo ku kwezi urumva ko haba harimo no kwiyahura kumbure. Ariko gihe cyo icyumviro cyane nyamukuru nagomba gushikiriza ko ari uko ko umukuru w'igihugu yamaze kuvuga ko bashobora kurondera abantu bakajya gukora ubuzi bwo hanze bafasha abo bantu bamaze gushikayo bakabakurikirana kuko nabo bigeme numvise yuko bavuga ko mu gihe hari umuntu abakurikirana nta ngorane bashobora kugira. Rero nk'ababigenjwe cyane cyane ambasaderi nabo bakorana bo muri ibyo bihugu barimo boza barakurikirana abo bantu kugira ngo bikunde ubwo buzi babukore atangorane bafise kuko bamaze kugaragara yuko basaba bakurikirana atangorane bagira.
Ego
kandi byofasha n'abarundi basigaye no kuko ayo maheri yo bayaronse barayarundika mu miryango yabo igashobora kwifunumura.
Urakoze cyane Jean Pierre. Akanya katubanye gake tuko turaja ku musozo w'ikiganiro. Jean Pierre turagushimiye cyane rwose. Reka tugaruke kuri Naila na Zainabu bagira akajambo murantunga akajambo kanyuma bashikirije. Naila turagushimiye cyane rwose ku kanya waduhaye kuganira natwe. Akajambo kanyuma wabushikiriza mu jambo ni gwawe.
Rero nuko ijambo rya nyuma ubuntu wese umupasoni wese yifuza kuvino muri Arabie Saoudite ni kuri ndamuhanuye yoshaka yofurura yoguma hiyo mu gihugu kiwa cy'u Burundi. Kweli ninakwambia Burundi hata kama tuko krize lakini tuko na maisha mazuri kwa kweli. Basa neva na tuikale mwikie tu kama niyo krize, tuvumilie hiyo krize, kama niyo njala, tuvumilie hiyo njala. Kwa kweli ukwe wana nabahanura wa ndugu zangu, msipini acha kila mtu mwenye yani anawaze kupiga huko Arabi Saudi.
Urakoze cyane.
Ushaka yoguma hiyo mu Burundi.
Urakoze cyane. Na ira ravuga ati naho hari ibibazo by'ubukene mu gihugu cy'u Burundi ahantu rumukenyezi umwe yimore wese kuguma mu gihugu cy'amavukire kuko ati ubuzima naho bugoye mwihangane kuko ubwo bayemwo ntigoroshe na gato. Reka duha kanya na Zainabu, turagushimiye cyane gose nawe kajambo kanyu mato ko turasozera ikiganiro mu masegonda make.
Ego nange ndabashimiye jewe kajambo kanyu mano tekerera abantu ariko baratwumva. Nuko jemwa mwere abantu bose biyinjira gufata decision yo kuza kurondera ubuzima mu gihugu cy'Abarabu ari ngahari muri Omani. Bo manje bagatekana nubwo mu gihugu iwacu dukenye ni kuri dukenye ibindi byose ariko abarundi turakundana kandi kuri abarundi mu mutima mpamvu dukuba abantu bariko baratugirira nimba babona yuko koko.
Zainabu, turagushimiye cyane kandi udutunge kajambo kanyuma karashitse, ariko turashimiye batwumva mwese mwari kumwe naho yanitanga ishaka mu kiganiro muri isanga. Turabashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ibyuma naho butaha.